turashimira kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwuko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Irinahazwe. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura imfunguro.
Abana baririrwa inzara je na pocha amafaranga 2000 13.12 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'1
ubufu ubugeze ku 38 gafuko ka sembe uba bana barahangayitse n'inzara kuntu mbayeho nabi kose bo dufashe bakaza kudupokeza n'ingoga nabo ubundi tukaritangwe guhamba amwe bamwe.
Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagezeho ijyanye no ku isi ugutana mu mitwe hagati y'impande zibiri zirwanira ubutegetsi bwa Libya kwahitanye abarenga 30 muri Angola. José Eduardo dos Santos yahoze ari president yashinguwe ku yindi migabane. Afghanistan yiyamye Pakistan na Amerika icibagiriza. Muracumva handi hato musangwe ikaze. Amakuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryasabye impande zishamiranye muri Libya guhagarika intambara vyihuta no kwicara ku meza y'ibiganiro zikavana mu nzira ibizitandukanya. Akamuka ONU kaje gakurikira ugutana mu mitwe kwabaye ejo kwa gatandatu hagati y'ingabo za leta yemewe n'amakungu ikaba ikorera i Tripoli ku murwa mukuru wa Libya n'iza Fatih Bashagha uwo inama nshinga mateka ikorera mu buseruko bwa Libya ivuga ko ariwe mushikiranganje wa mbere ico gihugu. Amaze kumenyekana ko baguye mu gutana mu mitwe kw'abarwanira ubutegetsi bwa Libya n'abantu 32 abakomeretse nabo bakaba 159. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yatanze ibitigiri avuga ko amavuriro 6 yamijagwe ko ibisasu. Umenyesha makuru itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP nawe yabonye ibyabaye yemeje ko yiboneye imiduga itari mike n'amazu menshi vyaturiwe. Ugutana mu mitwe kw'impande zibiri zirwanira ubutegetsi bwa Libya kwa mu makartie atandukanye mu rwa mukuru Tripoli. Inture kazino nshuro nizo za mbere zikaze gusumba izindi zose zabaye mu myaka ibiri heze. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters zikavuga ko uno munsi ku wa mungu i Tripoli ariko hazindutse hatekanye. Abdelhamid Debayi, umukuru wa leta y'i Tripoli, yemewe n'amakungu yabonetse mu video akikujwe n'ingabo ziwe ariko araziramutsa. Yagirije mukeba wiwe Fatih Bashagha ko we n'abamushigikiye bariko bagerageza kwigarura Tripoli ariko bikabata ku amazi. Ku rundi ruhande, abajejwe gutanga amakuru mu biro vya Bashagha babwiye umukuru wa leta y'i Tripoli ko atemewe n'amategeko naho abandanya kwiyomeka ku butegetsi. Tuve muri Libya tuja muri Angola aho José Eduardo dos Santos yahoze ari president w'ico gihugu yashingurwanye iteka uno munsi kwa mungu i Luanda ku murwa mukuru wa Angola. Eduardo dos Santos yasandabiye muri Espagne mu ntango z'ukwezi kw'indwi ariko ugushingurwa kwe kuza kudindizwa n'amatohoza y'icamuhitanye umuryango wiwe wari wasavye. Dos Santos yashengeye afise imyaka 79 we n'umuryango wiwe baranze politike ya Angola mu kiringo c'imyaka igera kuri 38 akaba yavuye ku butegetsi bwa Angola maze ko iyo myaka 38 mu 2017. Umuhisi dos Santos ashinguye mu gihe umurwa utunganya amatora muri Angola wemeza ko umugambwe wiwe MPLA ariwo watahukanye intsinzi matora ya president aheruka kuba muri ico gihugu. Mu gisa nko kuburizamwo mu rwenge imyerekano habatemera ivyavuye mu matora bari gushobora gukora bagamije kwereka abanyacubahiro baje gushingura dos Santos ko batize ivyavuye mu matora. Polisi ya Angola ibicije mu itangazo yasavye abanyagihugu abari mu mashirahamwe yigenga n'indi mirwi kwigumya bakareka gukora imyerekano mu ntumbero yo kubahanya kwigendera. Umurwi utegura amatora muri Angola ukavuga ko umugambwe MPLA wakomokamwe umuhisi José Eduardo dos Santos waronse amajwi 51% ugakurikirwa n'umugambwe UNITA ukomeye mu itavuga rumwe na leta waronse amajwi 44.5%. Costa Junior hatwara uyo mugambwe ariko yase ivyavuye mu matora avuga ko yabayemwo amahinyu harabaye ndetse n'imyerekano yamiriza ivyavuye muri ayo matora ariko police yiburizamwo ho mu rugwi utunganya amatora muri Angola wo ubandanya kwemeza ko amatora yagenze neza cane. Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru agezeho hirya nino ku isi. Afghanistan yagirije itajya umunwa igihugu cya Pakistan ko gifasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero ku butaka bwayo. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Afghanistan yavuze ko Pakistan yemerera Amerika gukoresha ibirere byayo mu kugaba ibitero by'indege zitagira umudereva muri Afghanistan. Ibyagirije by'umushikiranganji Muhammad Yakub bije inyuma hafi y'ukwezi kumwe Amerika yemeje ko yishe Ayman al-Zawil, umukuru w'umurwi ntagondwa za Al-Qaeda. Amerika yavuze ko yivuganye Zawil ikoresheje misile yamuteye ari iyo yaranyegeye I Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan. Misile yishe Zawil yatewe n'indege itagira umudereva bita drone mu rurimi rw'Igifaransa. Mu kiganiro umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Afghanistan yahaye amenyesha makuru yavuze ko kuva ico gihe indege zitagira umudereva za Amerika zibandanya guca mu kirere cha Afghanistan. Umutegetsi yumvikanishije ko ibi binyuranye n'amategeko y'ubwigenge bw'igihugu, gutyo yiyama Amerika na Pakistan abisaba guhagarika ico yise guhonyanga amategeko. Abamenyesha makuru babajije za World igihugu indege zitagira umudereva za Amerika zicamwo mu gusohoka ziva muri Afghanistan na uhishura ko bataramenya neza aho zisohokana. Ha avuga ko Amerika yazimanganije uburyo bwo kumenya ayo makuru hifashishijwe za radar. Agira ati amakuru dufise kandi duhagaze ko nuko zikoresha ikirere cha Pakistan mu kwinjira, kandi dusavye Pakistan guhagarika ikoreshwa ry'ikirere cyayo ku baturwanya. Pakistan ntakiravuga ku vyagirije vya Afghanistan. Gusa mu minsi yaheze Pakistan nayamiriye kuri vyagirije vya bimwe mu bimenyesha makuru vyavuga ko yagize uruhara mu bitero vya Amerika. Ano makuru abagezo hirya nino ku isi ku ijwi ry'Amerika mushobora kongera kwiyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya cyereka tuyahere mu Rwanda. President w'ico gihugu Paul Kagame mu rugendo yarayakoreye mu ntara y'Amajepfo ni Burasirazuba yasavye abanyagihugu gutinyuka bakiyamiriza imikorere mibi y'abayobozi yemeza ko ariyo iteza umurindi w'ibiturire. President Paul Kagame yabigarutse ko ejo kwa gatandatu mu karere ka Nyamasheke aho yaganira n'abanyagihugu muri ako karere. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye iby'urwo rugendo maze adutegurira ino nkuru.
Mu mbwirwaruhame ku kibuga cy'umupira cya Kagano, Perezida Kagame yashimye abaturage ba Nyamasheke ku ruhare rwabo mu kwicungira umutekano, cyane cyane mu gihe aka karere kimwe n'utundi dukora ku ishyamba rya Nyungwe kari kibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FRN. Aho umukuru w'igihugu akaba yabasabye gukomeza gukorana neza n'inzego zishinzwe umutekano.
Bashimiye inzego z'umutekano kuntu byashoboye guhashya umwanzi, ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigeraho ibyo byose mudafatanije namwe mwabigezemo n'ari mwabafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi. Mukomerezaho rero. Inzego zo zigezi muzitabaza ari uko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje, kandi niko byagenze. Abaturage mwarabanje mwirwanaho ni mu mwatangaga amakuru abatakaje ubuzima, ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo.
Perezida w'u Rwanda kandi yongeye gukomoza ku mikorere mibi ya bamwe mu bayobozi badindiza abaturage bagamije kubaka ruswa. Asaba abaturage kutayihanganira bakayamaganira kure byanaba ngombwa bakabimugezaho ubwe.
Ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruka ejo uzagira ute. Ibyo ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze, kandi mugatinye niyo bitwa ngo ni abantu ari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka. Buriya iyo twabamenye buriya bajya ku murongo ntabwo abo mujye mwifatanya mu byanjye ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye. Nta ruswa, nta bituga ku kazi, nta
kimwe n'ahandi yanyuze muri uru ruzinduko rw'iminsi ine I Nyamasheke naho byagaragaraga ko abanyotewe no gutura umukuru w'igihugu ibibazo ari benshi cyane. Ibibazo by'abahanini byiganjemo iby'akarengane ndetse n'iby'ubuhemu n'ubwambuzi bakorewe na ba rwiyemezamirimo. Nkuye ati
ari umugabo mwavuye Kigali witwa Habiyambere Guillaume atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,558.
Ibyo byabaye ryari?
Byabaye muri 2016.
Wabigejeje he? Yerega mbashaka kumenya icyo gihe abaye hari abayobozi bicaye hano n'abandi batahari.
Twabigejeje mu nkiko turamutsinda, dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe tiyayiyandikishaho.
Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we, niba yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana, bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu.
Aha kandi hongeye kugaragara bimwe mu bibazo Perezida Kagame ubwe yagiye atangaho imirongo y'uburyo bwo kubikemura mu myaka yashize, ariko bikaba bigaragara ko nta kigeze gikorwa mu kubikemura. Uyu yatangaga ikibazo cy'inzu yaguze kuva mu mwaka w'2015, ariko kuyegurirwa bigatambamirwa n'ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'Igihugu BNR. Ikibazo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu mu 2019, ariko kikaba kitarakemukana n'ubu.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemuriye ikibazo, kuko n'ubundi abo
muntu. Kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe.
Mumpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na BNR. Abayobozi bose bo mpanya yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana.
Itonde, itonde, vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande nande
bavuga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi, n'abadepite bashyizeho komisiyo. Komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze. Nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka, nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye?
Ibyo ntawe bihuriye. Minisitiri Gatabazi, iki kibazo mu minsi itatu
aho Inyamasheke Perezida Kagame yashimiye abaho ku kuba baramutoye ku bwinshi mu 2017, ababwira ko ubwe yiyumvamo ko bafitiye umwenda wo kubafasha gutera imbere. Aka ni akarere kaza ku mwanya wa mbere mu dufite abaturage benshi bakennye mu Rwanda, aho ibarura riheruka ku bijyanye n'imibereho rusange y'ingo ryagaragazaga ko 69% by'abatuye Nyamasheke babayeho mu bukene, abagera hafi kuri 40% bakaba bari mu bukene bukabije. Na karere kandi gafite ikibazo cy'imihanda myinshi idakunze kuba nyabagendwa, cyane cyane mu bihe by'imvura. Ibyo byose umukuru w'igihugu akaba yabijeje kubafasha kubikemura. Biteganijwe ko nyuma ya Nyamasheke, Perezida Kagame akomereza uruzinduko rwe mu karere ka Karongi na koko mu ntara y'Uburengerazuba. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu gihugu cy'u Burundi, abateshejwe izabo mu mwaka w'1993 baba muri site ya Buraza iri mu ntara ya Gitega biyamiriza ico bita gatotezo n'iterabwoba, bemeza ko bari kubakoregwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Bagiriza leta y'u Burundi kubabomorera amazu igamije kubomora, ibasubiza iyo baje bava, bakemeza ko ataho bafise baja kuko amazu yabo yabomowe mu ntambara. Leta y'u Burundi none iki kibazo ikivuga kwiki inyishu? Ni muri no nkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mwibwirizo wa shingiro ry'u Burundi mu ngingo ya 13 rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka. Abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe. Igerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi. Gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo, abanyagihugu bacitse ku icumi mu mwaka w'1993 bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe, bavuga ko batewe imagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza abavuganye n'Ijwi Amerika n'abari mu masite ya Buraza muri komine Buraza mu ntara ya Gitega bamazemwo imyaka ya baba hafi 30
bamerewe nabi bafitaga hinda ariko basubiye bavuye nawe cyo baje bahunga
gushika ubu amazu ya baba 30 amaze kubomogwa n'ayagera kuri 26 nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko baba muri ayo masite babitangarije Ijwi ry'Amerika banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba atawura bagarukira ko uko niko babisigura
Mena magi mesh, ayani anishadwa. Urero, enejwe kumbomogwa izindi nzu, longiri nazikana, arazisize mwisarawa. Bakabari muri preavizero, yuko batavuye bazobafurirana abantu.
Abamaze kubomoregwa amazu, ubu babuze ayo bacira nayo bamira, kuko badafise aho bakika umusaya nk'uko babisigura. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Tasie Sibomana arongoye umugambwe Iprona, utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo.
Baje kuhubaka ngo ibigwati by'amahoro, ngo gasanga baje kuhubaka ngo amavuriro, mbe ni kubera iki bana bashima aho hari abo bateshejwe izabo gusa. Bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashira kandi bikagirwa na leta.
Umushingwamanza Jambye Bigirimana aharanira agateka kazi na muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari kwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonereje ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba. Avugana n'Ijwi ry'Amerika uku niko abivuga.
Ha gufata ingingo z'ukububahiriza z'ukubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo aho bwo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka.
Ubushikiranganje bujeje gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kiba zo abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora. Ijwi ry'Amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena naho bateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu. Uwuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH 16 Muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu.
Kibanza rekigikeneye barabungurutse bakaba
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na waherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza bene gihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo biza n'injyane zidahera mu gihugu. Naho baranira agateka kazi na muntu mu Burundi hari ibyo basaba leta ya Gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa. Mu mwaka w'1996 niho umugwi wari wararungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI gutohoza ku byabaye mu Burundi inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakoze mu mwaka w'1993 rikozwe n'umugambwe wari hico gihe Sawanya Frodebu. Abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari mu mugambwe Iprona baricwa. Leta yakurikiyeho hico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo. Ibitungwa bikicwa, amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gisata c'impunzi, Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Uvira yadutegura ibindi kuri ino nkuru.
Nyiranzira Josiane ni umubyeyi muri inkambi ya Rusenda. Abo muri village ya 12 afite abana barindwi asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye gitaho ibiribwa rya PAM rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha.
Ikibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa, indengera turembeje, abana baririrwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakaryama. Ni ukuri Imana nuko iyo dufasha bakatupokeza. Je nakoke amafaranga 3,312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngiranije na rimwe amafaranga ashyira amadeni kubera ko baza batinze.
Izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'19,500 by'amakongomani PAM igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo amafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera.
Igena pokera na pokeye 3,390 ariko ayo mahera ntacyamariye kubera narifise amadeni menshi nararishe subira ndasumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda kugura 58,000 ubufu ubugeza ku 38,000 agafuko ka sembe nte nicyo byamariye kana ifise amadeni menshi uba abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho mbayeho nabi kose 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 na mbere y'abari bindi hoho bo dufasha bakaza kudupokeza n'ingoga na ubundi tukatangwe guhamba mwe bamwe
kubera uku gutinda guhabwa amafaranga guhayisha usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya Tanganyika izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari mugi izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri Tanganyika.
Ndiwe mfise imyaka 65 mbayeho nabi sindima singira gute nitugira n'ikintu na kimwe nico dufasha dutunjwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacho bafise twebwe turasaba cyo dusaba rero nuko bo tugarukira ku mumaguru masha tugahembura n'abakigoyagoya
yebo kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nitango ngiye guhiga n'udukweshore kuri Tanganyika ubu onya uganda ibyo bajya banabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda ubu kujya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzosaba kujya kandi mu ijoro nahone ubu ntubutanafashe.
Mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo
kandi n'igituma n'iy'inzara iteye n'abari miyo ruguru bwese barahombye baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye bagira bagende bakabirukiza ubuhire. Nukuri besi yoruguru barahembye niyo cyo gituma inzara yateye ubu muceri nawe ugeze kuri 2,500 kigozi kare wagugucya 5 none ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi 2.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa PAM kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko PAM yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa.
Ishyirahamwe rijejwe kudufungurira PAM baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura. Musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga. Ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga. Bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu, barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga. Mu bubiko bwabo n'amafaranga afise ibyo bitari kidite. Ibyo bafise bariko baregeranya mugabo ku rande rwa PAM mu byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje.
Tumenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mugi biciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze. Vedase Ngabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu Kinyarwanda, tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Monsieur, nipati minute kidogo tu. Nitafuta mwingine client kisha tafuka tunaenda. Si ndio monsieur wangu?
Uyu munsi ntabwo nihuta cyane ndategereza nta kibazo.
Oh, merci vraiment monsieur, merci.
Taxi, taxi, Combo Taxi ya mu region. Karibu, karibu mwingie.
Hey, una mwingine client. Karibu madame.
Kuki? Shofi koko surakomeje. Urashaka gutwara uriya musinzi kazi koko muri taxi yawe? Ndebere ukuntu rwose arimo kugenda yirimo. Ahubwo ni igitangaza kuba kibasha no guhagarara.
Aho rero shofi. Natasha, dear.
Karibu mama. Ikala hapa. Hapa ndio kwa mzuri. Karibu mama. Mama, munaende api?
Na kumbaza sina kubwiye ko ntashije yawe.
Ariko nawe wasinze shofe. Urabona ziyajya? Nyamara uraza gusanga ari wowe utaye umutwe umubungana ahantu hose. Nge mbaye nk'uburyo.
Monsieur, joani ni lakio nakoko na jige livre na hawe ya isoma.
Hariko wajina ngoni wabu gambe ruhuye na basi nzibiro sanji di. Ndebe rumuyo ngui koko. Ninde munu wawo nyo ndu genu kubunga ni chupari genzo waka monzira yende soma anuhosi.
Toka.
Hivi nivi chiko kungi mingi mde mule takisi.
Wamgao, divi kurava, ndeki, munu kiru mgenzi wanje mfamfe. Toka, igirai.
Ndo humbi se shofi, eh? Mgiri shupari kinzo wakar kwa sengwa niwe mshutuye magara. Kwa hii. Ewe, ewe.
Tukwe ngasha.
Gira hili
ya kwa sengwa. Nanji nanifisa wagenzi mwuko kwa hawa. Nanji nanifisa numaji anko. Ali kubu ili chupa ni jiri sigeru mgenzi wanjiru. Usa. Yo, niwa mgenzi. Nashora kubura. Kandi niwa mfashano kwa giri vizyobiyos.
Yo,
usubiri.
Tuende basa cha nivale shapo yangu kisha tuende.
No, Madame.
Banani ma.
Nagutumye kunyica mukomisha umutekano. Bisabemo. Oya.
Ma ona madam, usifungure mlango tanguka.
Ngawa.
Ona madam, ngwani kusaidie.
Tabagada. What are you going
to
get? Madame, since the daughter of Harry, the woman,
Madame,
whom get a question among Mook? What I mean, it was in Jessin Shaku, and I didn't come to you when you are signed because.
Monsieur Naukwae, pia kwanza nisaidie kumlamusha. Ah,
wacha shofe. Nge nta narimwe rwose nene nakora ku muntu meze gutya rekareka.
Ah, monsieur, nawe mira kuchoka na butoto uko nayo. Kama unaona uko capable kunisaidia, umo naenda tu. Meujue kama huu mama monachap. Hata kwa dada yako, hata kwa bibi yako au mtu mwingine. Maana kuna sababu kama hapa mu region yetu wamingi walipitia mu vitu mingi bika traumatize maisha yao. Jua ma conflict tunakuwa nayo hapa kila siku mu region. Wende kama utanisaidia basi.
Kose koko shofura wana koko mwona afata hee. Ndivara kose nino jipo ya mbaji. Zuko wajongo no muka andara.
Monsieur, ujue kama saye kusaya kungilea gisi uma maiku. Make wawezi eleo tuwe one vitu vili mutromatize nyo vina mfanya hivi paka kwe hivi leo. Mapasi yake alipitia mwonjoli tume na kwa hivi. Na ya kupenda kukua hivi.
Ugwane kukua hivi. Ugwane chiko kukua ya gizi huunga vana.
Make wawo kusikia tuwe alikuwa nasema. Maskini umama leo natu shapu yanga kufika na kuwa shoki. Kamukumbusha tena bale wewalikia uwa familia yake balikuwa na vala shapu sahi yangu. Uruma.
Basi lekano na mfatumo tuke gulichi. Nga usubi na kulivu warano notu jene tumigeze kwa muganga.
Chari kiganiro Combo Taxi. Igikino muteguri kwa na la benevolencia Grand Lac.
Combo Taxi. Ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akabino ngaha duce dusozera makuru nibwaniyo twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumena Joy Diane ni nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza ibiganiro namakuru yo kuri no mugoroba yakoze Dieudonné Cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.
Nisa kushuche, isinimi stay.